bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijo ya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazendongo ibiganiro vyuno mwanya ikaze mwese ncuti bakunze.
Uyo mutumba urabangamiwe n'ikibazo cy'amazi kandi n'umutumba uriko abene gihugu batari bake. Ingorane rero zihari nuko uyo mutumba nta masoko y'amazi ahari.
Uyu ni Niyonkuru Jésus Marie harongoye igisata kijeje gucungera inyubako z'amazi ku mutumba Masha wo muri commune mu Rwintara ya Cibitoke mu Burundi avuga ico ubwo bukene bw'amazi buvugwa kuri uyo mutumba buva ko ni mu gihe abanyagihugu baganya bakora urugendo rw'amasaha 4 kugira ngo bashobore gushikira amabomba atandukanye. Iyo nkuru turagaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanzinda babwire muri make kuri nani rwa bakatolika rwatunganije imyerekano yamiriza perezida Joseph Kabila wa Kongo rumenyesha ko rubaye rurabangira imyerekano itandukanye kugera ku itariki ya 30 ukwezi kwa 4 mu rwandiko urwo runani rwarungikiye munyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU basiguye ko bahaye akanya leta kugira ngo ishire mu ngiro ivyo basavye bose iryo sango rikagera atakira hinduka mu vyerekeye kubahiriza ibwirizwa nshingiro ku bwabo ritoma ko Kabila atayindi manda arikuriwe bemeza ko bazoheza bagasubira iyo myiyerekano muri urwo rwandiko barungitse kuri no w'Imana barasavye kandi Antonio Guterres kongereza kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora ategekanijwe kwigenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa 12 muri ico gihugu muri urwo rwandiko bararongeye baravuga ko runani rwabo rusavye rushimitse ONU kongera uburyo iha igisata cayo MONUSCO kugira ngo ico gisata gishobore gukingira abanyagihugu imbere y'amatora n'inyuma y'amatora biyemeje ko bagiye guca bakurikiranira hagufi ivyo byose kuneza ay'igihugu. Ishami mpuzamakungu ONU ribicishije ku isata cyaryo kijejwe iterambere PNUD ryashikirije ko ryiyemeje gufasha mu itegura ry'amatora rindiriwe mu kwezi kwa ndwi kuza muri Zimbabwe mu kiganiro bahaye amenyeshamakuru ku munsi wa gatandatu inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu barimo muri Zimbabwe. Abarongoye iryo shami PNUD bavuze ko ONU higiye kubandanya ifasha mu nteguro y'amatora no mwitwigoro two kunagura ubutunzi. Umutegetsi wo hejuru yaganiriye na perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa abategetsi bo muri leta abakuru imigambwe ya politiki hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bose bumvikanye ko bikenewe kw'amatora muri Zimbabwe aba mu mutekano ntangere kugira ngo ico gihugu ntikizoje mu bihe bya politiki bigoye. Ibiharuro mu vyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuno w'Imana mu Burusiya bivuga ko perezida Vladimir Putin yatsindiye iyindi manda ya 4 ku butegetsi majwi arenga 75%. Mu ijambo yashikirije ibihumbi by'abantu ahitwa Mandleha Square ku murwa mukuru wa Moscow ku mugoroba wa kuno w'Imana, perezida Putin yashimiye abamutoye avuga ko bameze nk'umurwi munini w'igihugu kandi avuga ko bahujwe no gutsinda abajijwe nimba azongera kwitoza mu 2030 yishuye. Avuga ati biratwengeje, mwibaza ko nzo kwicara ahagushika nkwije imyaka ijana. Dijugi Amerika mrayumba kwe FM 94.5 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kwe FM 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rugwa rwa internet atari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rugwa rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi mukuru w'igihugu cyo Burundi Pierre Nkurunziza hamagarira abarundi bakwije imyaka 18 kwitaba amatora yo kwemeza canke guhakana hindurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu itegeko yateko igikumukuru no wa Mungu Perezida Nkurunziza yavuze ko ayo matora azoba igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu no mwaka muri iryo tegeko Nkurunziza hamagarira imigambwe ishaka kuzohimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya kukiandikisha mu rwe uje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu useni iyo nkuru turaza kubandanya tuyikurikiranira ahagufi hagataho tukiri muri politique abaserukira imigambwe CNDD na RANAC muri commune Rumonge baridoga ko abajeje intwaro batariko barabafasha gutohoza no gufata abariko barabiba amadarapo y'imigambwe yabo urongo izone Minago avuga ko ayo madarapo yibirwamwo nawe akavuga ko atarwaruka rw'imbonera kure ruri kuririba ayo madarapo inkuru turaza mugenzi wacu Crisi Munezero mu Minago
Zone Minago ni imwe mu mazone atandatu agize komine ya Rumonge ni mu bumanuko ushyira uburengero bw'u Burundi hafi ku birometero 70 by'igisagara cha Bujumbura indwi zibiri zirarumanye abanywanyi b'imigambwe CNDD irongowe na Leonard Nyangoma hamwe na RANAC barindiriye inyishu ku matohoza y'amadarapo y'imigambwe bavuga ko yibwe Juma Eric Alfan Nizigimana aserukira umugambwe RANAC mu ntara ya Rumonge avuga ko mu kiringo cy'indwi zibiri amadarapo abiri y'uwo mugambwe yibwe
tariki 23 twaribwe idarapo ku mutumba wa Muturigwa muri zone ya Minago muri cyo gihe rero abajije intwaro batubwiye yuko bagiye gukura mankete bwa gushika no munsi ntituramenya irengero ry'iryo bendera tariki 11 ku munsi wa Mungu namenyesheje umukuru mutumba waho yuko ingaruka y'irindi bendera namubwira nti aturabire uko ayandi mabendera yoba kingigwa n'iryo mugambwe RANAC rikingigwe ikintu cyantangaje nagiye numva yuko n'iryo bendera nyene riheje kwibwa mbere hoho ntibagarukije utwari bendera n'igiti byari manitse ko ati bayitwaye
mu mugambwe CNDD naho nyene bavuga ko idarapo ry'umugambwe ryibwe aho muri zone ya Minago nyene Samuel Imanirakiza aserukira umugambwe CNDD muri komine ya Rumonge avuga ko kwiba idarapo ari ugushaka kuzimanganya ikimenyetso gihambaye
ikimenyetso cy'umugambwe iyo kiri ahantu buke naho umuntu ato bari ko arigisha umuntu azi umugambwe akaba azi n'ico kimenyetso cy'uwo mugambwe iyo hashiye aravuga ati eh bwa bundi wa mugambwe urabaho kuri twebwe turavuga duti idarapo mu gihe rihagaze ahantu riduha ingufu muri ako gace riba ririmwo
Juma Eric Alfane Nizigimana aserukira umugambwe RANAC mu ntara ya Rumonge arasaba umukuru wa zone Minago gutanga inyishu y'amatohoza amazindwi zibiri atanguye
twasaba rero abaje intwaro yuko dukurikiranira amabendera yacu batubwire aha ariko araja kuko ntivyumvikana inge nibendera wo rishinga musayine yo kumurango hanyuma mwijoro nta namasaha aheze ngo ryagiye n'igitse kagenda rigiye hehe toyo mugambye RANAC tafise makenga kuko abantu biba amabendera nkayo nituba tuzi aho bayatwaye cyakora ibintu tajyanye n'amategeko bakaca batwara imenyetso by'imigambwe kanaka bagashiramo Mucho gihe rero zibingorane
mu mugambwe CNDD naho Samuel Imanirakiza avuga ko gutanga vuba inyishu kuri aya matohoza byoheza bigakuru rukurukuru rumaze gihe ruvugwa mu banyarumonge
ayo madarapo yose uko ari atatu yarabangabanganwe nta metero zitanu zari hagati yayo ubyumvikana rero yuko igitwaye mugayo n'ise darapo y'umugambo CNDD rikatwara mu darapo y'umugambo RANAC ihagasigara darapo y'umugambo CNDD urumva twebwe ntwari kubura kugira makenga tuvuga duti ibyo ari byo byose ivyo batubwiye yuko zibari bonera kure zihagarikiwe n'utwari perereza muri iyo zone ziba zatwaye darapo twebwe twaca tuvuga duti bwa bundi vya bindi n'ukuri naho biruko rero twebwe twarira hejuru dufashe nyabuna tubandanye tugira amatohoza kitubere nkumbure icigwa cyo tuma turondera ingene mibano hagati y'imigambwe yobandanya yifashe neza
Eliya Busoya umukuru wa zone Minago arahakana ko atagwaruka gwimbonera kure gwanyuruje amadarapo y'iyo migambwe naye handi umukuru wa zone Minago arasaba abanyamigambwe kurindira igihe inyishu z'ayo matohoza zizoboneka
twabise mu gitondo baduha inkuru yuko ariho abagizi banabi batwaye amadarapo yo migambwe yuko ari ibiri uvuga umwe ni ku mutumba wa Minago yindi ni ku mutumba wa Kuturiko bize twakoze twaciye tubwira yuko abo barongoye migambwe yuko bafashanya n'intwaro kugira ngo tugeregeze kuraba abagizi banabi bakora ibyo bintu ko bashaka guteranya migambwe n'indi kandi bari bifashe neza turabacyabandanya no buturondereza kugira amatoho barandwa amadarapo y'iyo migambwe
kwiba amadarapo y'imigambwe byari bimenyerewe kuboneka mu bihe byegereye canke mu matora nk'ivyabaye mu matora y'2010 hamwe no mu matora y'2015 muri iki gihe bamwe mu bari mu migambwe bakeka ko byo babifite ni isano n'amatora y'impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro yitezwe mu kwezi kwa gatanu mu Rumonge Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni kiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara imitumba imwe imwe muri commune Murugwi yo mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi ifise ingorane nyinshi zijanye no kwiteza imbere kwera ubukene bw'amazi buharangwa mu ntwaro bavuga ko ubwo bukene buva hanini kwigwirana ry'abantu mu gihe n'amazi ubwayo atera akena amasoko nk'uko muvyumva mu nkuru menyesha makuru wacu Cibitoke Diane Ndonse
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba ya komine Mugwi ufise ubukene bw'amazi. Abanyagihugu baho bavuga ko kugira bashikira amazi meza bafata urugendo rw'amasaha 3. Kukaba nkako abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko ufise ibombo rimwe rya rusengo. Amakuru tubandanya dukura mu bajeje intwaro nuko uharugwa ko abantu bagera hafi 27,000 ivyo biruko mu gihe muri rusangi umutumba umwe wategerezwa kuba ufise n'imiburiburi za rusengo 8. Urongoye igisata kijejwe kubungabunga inyubakwa z'amazi muri komine Mugwi niyo nkuru Jezu Marie asigura ko ubwo bukene bw'amazi buva kwigabanuka ryayo mu masoko maze bikunyurwa rigwirirana ry'abayakoresha
uyo mutumba urabangamiwe n'ikibazo cy'amazi kandi n'umutumba uriko abenegihugu batari bake ingorane rero zihari nuko ku uyo mutumba nta masoko y'amazi ahari ku buryo twububakira za rusengo ayo masoko rero ntayahari hanyuma mu myaka iheze amazi y'amabomba yarashikayo igisagara cy'Imugwi kitaraguka hariyo n'ishuri rya primaire bita ikofomasha amazi yarahashika ariko gushika no munsi y'igisagara cy'Imugwi cyagukiye ntibikunda ka amazi ashikayo kandi niyo twayakura mu masoko amazi yaragabanutse cyane ku rugero rutari ruto yarakamye
ubwo bukene bw'amazi bufite ingaruka nyinshi ku banyagihugu bo kuri uyu mutumba wa Masha hamwe ni kubijyanye n'amagara meza aho bavuga ko bataronka yo boga ku mibiri kukaba nkako benshi bambaye impunzu zitameshe cyane cyane abariko baregereza izabukuru hamwe n'abana bakiri bato eka no ku mibiri yabo iri ku buhoma uyu mutama atubwira ko ninda ziraye mu mpunzu bambara
inda rero nizo tugwaye no rero bwa mbere kukubera ubukene bw'amazi urabona ni nk'aka gafurani karamaze hafi ukwezi katameswa hejuru yo kubura amazi
hambavu y'izinda hari n'utundi dukoko dutera amavunja tw'imbaragasa tubajya kubera isuku rike uyu mukenyezi atubwira uko bimugora kuronka amazi atekesha n'ayakoresha isuku
turafise imbaragasa kubera ubukene bw'amazi urabona nk'ibi bihuzo nambaye ntibimeshe urabona ngiye kutuvoma urabona ko nshaje ndatuzanye ngira sinda natwiyoga ncangira nti nzodukoresha ejo ndabeko iminsi yo biriyongera
udukoresha ikintu tumesuza
niyo mesa kuba guca hagati kuba guca kuncamake kunanka nyatuzi ko duhera kuko atatundi kugira kuronka narutekesha ibyo kujya hanyuma rero duheze rero ncengenda nkasubira nkagenda nkaguboma je wibido sinkinyishikana sigaye ngera mu nzira nkayitura nkaruhuka
ushika utuye kangara
oya ntura rimwe kobera ngenda nka saa 10
saa 10 zijo
ico bari taraka kugira ndayashikane nshashika ngaha rero narushe ibyo koga simba nkibibabaye ncangira nti ndondere two kujya abana bafungura ibyo kumesa cyane kwiyoga nzora ndaraba hanyuma
ugiye kuvoma saa 10 zijoro uci yashikana saa ngapi muhi
nsanga abana binjiye binjira saa 2 ngaha urabona ko mbana n'amashuri kubera umwanya namaze ntuye
komine mugwi isanzwe yimbuka ibitoke byinshi izo bwa mbere mu makomine atandarizwamo inzoga ziva mu bitoke ariko kubw'ubukene bw'amazi umukuru w'umutumba wa Masha Tibandetse Onesfor avuga ko abarimye ibitoke bahagaritse kubiganamo inzoga.
Benshi barabihevye. Iyo aba twari dufite amazi, n'imiduga ibiza gutora inzoga nga. Ariko kubera kuya ngorane ibitoke bacha bijyana kayipakira tukabishora imugo. Ibindi navyo gasoko dufise bica biza kugurwa n'abantu bava mu maneye, mutumba maneye n'ucuza karangura ibyo bitoke kugeye ibarabara, ronka n'amazi no bashabigana.
Ingaruka z'ubukene bw'amazi ziraba inzitizi no mu bijyanye no gutanga indero uko bikwiye mu mashure. Uyu mwigisha wo ku ishure shingiro Masha arabitwiganira.
Umwana ashobora kuza agashika nka saa 2 n'inusu bamubaza ati warihe ati nari kuvoma. Newe wahari uriya voma ugatubwa ati ntakundi. Bijyanye n'indero biragoye kuko nko mu minsi yahera twarigeze ari nko ku wa mbere babwira abana ati mbo turi abana baje batoze ukabaraba. Wanamurungika muhera tigena uje woze ntagaruka kuko amata atabaje ayakura kuko ari kure.
Ababyeyi barereye kuri rino shure shingiro rya Masha bafite impungenge ko abana babo bashobora kwasiga ubuzima.
Abana ngaha turibaza ko bazohava banaharira n'ishyano. Umwana arashaka amazi ngaha ku ishuri akabura ye yakura akirukanga mu mihana cyangwa mu masoko ayorora ibintu bibi byose bapfa kunwa banywa biziba bakahandurira indwara. Umwana hari n'igihagwara bikarinda gusaba yuko barinda gusaba amazi mu mihana yo kumusuka ko kugira yoroherwe mu mutwe baronka ingene bamushikana kwa muganga.
Ntwaro bavuga ko mu migambi izorangurwa uyu mwaka harimo kwegereza amazi abanyagihugu bo muri komine Mugwi. Umuhanuzi wa musitaneri w'iyo komine ajeje ntwaro n'imibano Salvatore niyo buhungiro avuga ko uwo mugambi bawutegekanirije imiliyoni zigera kuri 75. Aha tukamenyesha ko ubukene bw'amazi byongeye buva no kutabungwabungwa neza kw'inyubako z'amazi. Niyo nkuru Jésus Marie ajejwe igisata kibungabunga izo nyubako muri komine Mugwi avuga ko icyo gikorwa kitaborohera kuko bakoresha amafaranga avuye mu ntererano y'abanyagihugu.
Icyo gikorwa rero ntabwo kitworohera kuko n'amafaranga dukoresha ava mu banyagihugu nyene. None rero abo banyagihugu mu gihe bataba bafise amazi kumubwira ngo riha igiciro kingana gutya kugira ngo tubakorere amazi tuyabungabunge ntabyumva neza. Afuma avuga ati muyakore hanyuma turihe amazi tuyabona. Natwe rero tukaba tudafise ikigega twikora ko kugira ngo dukore ya amazi.
Umutumba wa Masha, Gitohera na Manege niyo mitumba ikenya amazi kuruta iyindi muri komine Mugwi. Amakuru dukura mu bajeje intwaro avuga kandi ko nko mu kiri heze amezi abiri yaheze atani majya amazi rikorotse mu gisagara cha Mugwi. Mu ntara cy'ibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakoze. Tukiri mu gihugu cy'u Burundi hagiye kubakwa isoko mpuzamakungu ku mupaka u Burundi buhana na Tanzania, ni ku ruhande rw'intara ya Ruyigi komune ni Gisuru. Abadandaza ku mpande zose yaba Tanzania cyangwa u Burundi barashima bakemeza ko iryo soko rije ribazanira iterambere kandi rizotuma biteza imbere. Inkuru ye mugenzi wacu mu ntara ya Ruyigi Fidel d'Antoine Sabimana.
Yosoko mpuzamakungu izokuba kwa hitwa ku Mukarazi zone Mabamba district ya Kigondo intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania ni kilometero 14 uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya Gisuru intara ya Ruyigi. Ni isoko rizoba rifise inyubako zikwije ibyangombwa kugira ngo ribe isoko mpuzamakungu. Lewis Pitabura arongoye district ya Kibondo aratubwira ibijyanye n'iryo soko.
Tunaanzia soko la kimpaka.
Tunaanzia soko mpuzamakungu ku Mukarazi mpaka kwaronsa mahera turatangura kubaka mu minsi mike kufika mu kwezi kwa 12 tuzaba twagire kubaka murahawe kaze rero dukorera udandaza hamwe
ufanye biashara kwa pamoja.
Abadandaza wa Tanzania n'abadandaza wa Barundi bose barashimumuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku Mukarazi kuko bavuga ko rizofasha abadandaza b'impande zose gutera imbere. Emmanuel Juma ni umudandaza wo mu Tanzania wo muri zone Mabamba district ya Kibondo ntara ya Kigoma.
Ya akarusho karoba kariho guko hari ibintu toshobora kubironka hafi ingaha mu Gisuru. Lakini ibaza kubaho barya bavamo mu Ruyigi mu Gitega mu Jumbura ndazi kubaho zo cababaho ko tuje tubironka kubarisa
nawe Adrien umudandaza akora mu ntara ya Ruyigi nawe nyene abona ko badandaza abarundi bazoca boroherwa kurangura gucye n'umuguzi akarongera ko yoko
urumva kagaha uhutse rwara duhurira hariya mu mayira ndikazo bakakiriho kuko tuzaba turi hafi ku isoko mu huza makuru umuntu ari ugura ibidanzo gacye yiza mukiriwe atarugendura nina ndinde gukora mu gihugu cya Tanzania
naho bashimo umuzo w'iryo soko impande zose babona ko ibarabara ryobanze gukogwa kugira ngo imiduga ipakire ibidandaza ibijyana ijya nino ironke inzira imeze neza. Emmanuel Juma ni umudandaza wo mu Tanzania.
Amajyambere yandi amahendero ya yose yagagabaho kubera ibarabara naye niracangiye mu bindi byo kubaho ibarabara itariho ibintu biroguma biduga
kuri icyo kibazo kijanye n'ibarabara. Lewis Peter Bura arongoye district ya Kibondo ntara ya Kigoma avuga ko ku ruhande rw'ibuca Tanzania bamaze kwitegura kandi ibikorwa bigeze kure.
Upande wa kule
ku ruhande rwacu turiko turakora ibijyanye n'amabarabara kuvuga ibarabara riva Gakongo reka tuvuge Nyakanazi gusiga Gakongo ni kaburimbi hanyuma ubu tugeretse ngo ibarabara ry'ikaburimbi riva Kibondo gushika ku mpaka y'Imabamba. Dusaba rero no ku rundi ruhande kuri icyo kibazo gushyikiriza mu nama nshingamateka biyumvire bakora ikaburimbi kugira ngo idandazwa ugende neza
ushikirie kwamba ujenge katika kiwango cha lami ili si kwamba biashara sasa iende vizuri.
Ku ruhande rw'u Burundi buramatari w'intara ya Ruyigi hano umupaka n'igihugu cya Tanzania ku ruhande rwa zone Mabamba amenyesha ko icyo kibazo bagifashe nka nkama. Hassan Abdara arongoye intara ya Ruyigi atangura yemeza anashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku mukaradi akagira akavuga icyo bariko barakora ku kibazo kijyanye n'ibarabara.
Ibidandazwa bizova za Dar es Salaam zitava za Gahama hanyuma bigashika mu Mukarazi Mabamba hafi yo mu Gisuru ama Barundi nabo bakaza kubitora batarinze kugira ingendo ndende bakadusaba mugayo yuko bo bariko barakora ibarabara riva zishika ikibondo rivuye Nyakanazi rigashika Kongo yuko natwe twogerageza tukarondera ibarabara riva aho Imabamba ku mpaka igashika mu Gisuru igashika no mu Rusengo. Ivyo navyo tukaba ari ibintu tuzotura indongozi zacu abadukurira
n'ibyo soko rikoriraza. Abadandaza b'Abarundi bavuga ko amahera y'Amarundi adasubiriye kuduga gaciro bikigoye kurangurira muri Tanzania kuko baca barangura menshi bigatuma bazimba abaguzi. Abadandaza b'Abatanzania bobo bavuga ko baronkeyemo akarusho kuko baranguye mu Burundi bagasora muri Tanzania barangura make bigatuma bunguka kuko bashyize mu gihugu cya Tanzania baheza bakagurisha ku giciro gito umuguzi wo mu Tanzania akaba ari wowe ahungukira.
Twe dusuma ino ibintu biba ibeyi ya kawaida kwa sababu y'ichenji. Ichenji iri hasi yani ichenji iri hasi hariya twaronka muko turonka ifaida ku ichenji.
Mvuye muri gurisha gute muri kugura gute iri rundi
ubu turigura ijana na cumi na gatanu yani 115 ijya 15 zo karusho
mu Gisuru mu ntara ya Ruyigi ni mu seruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz ibihumbi 11 magana 905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Inkuru imwe ivugwa mu makambi impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifise ikibazo cyo kubura amaraso zivuga yuko zakwa amafaranga menshi n'ibitaro bitandukanye muri Kongo bagasigura ko ivyo biza bibasinzikaza kuko ataho bayakura mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo haradufite inkuru irambuye
Muri ibi bitaro bikuru byo kwa Nundu haravugwa ubukene bw'ikibazo cy'amaraso aho bagwayi bafite iki kibazo cyo kubura amaraso bishakira abantu bo gutanga amaraso hanyuma bakanayishura amafaranga angana n'indorale za Amerika 10 ingingo yo gusaba abagwayi amaraso bagana ibi bitaro igora impunzi z'abarundi ndetse n'abaturage bo bakongomani kuko twaje tubisobanurirwa na zimwe impunzi z'abarundi zagiye zihura n'iki kibazo cyo gusabwa amaraso
ibazo cyo ku bitaro by'Nundu kirahangayisha abantu tugiye mu Nundu akurungitse wagwajije umwana cyangwa ariwe wakamya amaraso kuko ufise umudoneri aguhereza amaraso nikuvuga ufise umuntu wawe wagiye witeganisha guha amaraso urahangayika no gupfa uragira mu gafa kubera ikibazo cy'amaraso batubara ko tamaraso bo bigera bagira hama rero gica wiruka ukashirondera umuntu agufasha akaguhereza amaraso no rero ikibazo gihari kugira ucuro nko bahujije amaraso bahujije nimero nabyo bikenyere bica bigorana
mu buze bikagenda
iyo mu buze cyurindiranye ni hamwe wumva ngo umwana yapfiriye n'undu ngo yakayapfiye akamya amaraso ukumva ngo umuntu yapfuye kubera amaraso kubera icyo kibazo cyo kubura amaraso abantu benshi cyane barapfiriye n'undu
Maniragaba Raudia nimwe mu mpunzi yo mu nkambi yo mu Rusenda yivuriza kuri ibi bitaro byo mu karere ka Fizi biri muri sekiteri ya Tanganyika aratwiganira uburyo basabwa amaraso bageze kuri ibi bitaro bikuru byo kwa Nundu kugira ngo abagwayi babo babe bategwa amaraso
Je narajanye umwana nyene maze kumushikanayo umwana nyene yararembye cyane ndababwira ati mudaba ni mu ndabiri ngene mushobora kuyamutera amaraso jewe ndajana ise w'umwana ashobore kuyatanga mubanze muzana yari mu depo hama muyamutere hama se wiwe ni yagaruka murayasubiza mu idepo bujyanye ne ntibankundiye babanzuye kubyanka cyambona umuntu w'umugira neza w'umunyeshuri w'umurundi yiginundu acaraza niwe nayasabye acara yamereza ubwo nubwa mbere ubugira kabiri naho ngezeyo nubundi ise w'umwana yarinze kuvino kugira agende nundu gagatatu narayaguze idorare 20 narayaguze naremenda kugurisha matayi y'abana kugira ngo ndabe yuko ubuzima bw'umwana bworokoka
Maniragaba kandi hari cyo asaba ibi bitaro bikuru byo kwa Nundu kubijanye na serivisi ziyatangirwa
twosaba yuko batwitaho nyene kuko natwe turi abantu nk'abandi bakitaho umuntu nyene bakabona yuko umurundi n'umukongomani ngira ngo n'uwundi muntu yobapfa mu yandi mahanga yuko ari umuntu nkabo bashobora kumwita guhunga n'agari twebwe twabyisabiye
Umuyobozi ushinzwe laboratoire mu bitaro bikuru byo kwa Nundu bwana Bertin Musulindi Tambwe avuga yuko batishuza amaraso ahubwo icyo bishuza ari amafaranga amadolari 10 baguramo isashe yo kubikamo ayo maraso uyu muyobozi wa laboratoire ya Nundu akomeza kuvuga yuko ari nta mafaranga basaba impunzi z'abarundi bikurikiranye nuko ari nta bushobozi ziba zifite ko ahubwo hari n'ishyirahamwe gishurira izi mpunzi ibijanye n'iby'ibitaro
tumejua yakwamba awana namna zaidi ila wana ONG moja yenye na wa prendre en charge na ndio pale inalipa ile pesa yao sio hao wakimbizi ndio wanalipa zile pesa za matunzo
rwego rwo kugabanya impunzi tegwa nibura jya maraso ubuyobozi bw'ibitaro byo kwa Nundu bukangurira impunzi z'abarundi n'abaturage bo bakongomani kwihutira kugana ibitaro ndetse n'ibigondera buzima bibegereye giye bafite ikibazo cyo gukama amaraso Bedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kibwa majyepfo
Pedasta Ngabo arakoze cyane no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi amari imbere yuko duhana agahindukira no bibutsa amajambo make k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ahamagarira abarundi bakwije imyaka 18 kwitabira amatora yo kwemeza canke guhakana ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu itegeko yateka igikomo kuno wa Mungu Perezida Nkurunziza yavuze ko ayo matora azobigenekerezo ya 17 ukwezi kwa gatanu no mwaka muri iyo tegeko Nkurunziza ahamagarira kandi yindi migambwe ishaka kuzohimiriza abanywanyi bayo gutora ego canke oya kwiyandikisha mu murugujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu useni. Iyo migambwe izotangura kwiyandikisha kuva ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa 3 turimo gushika ku igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 ni kuvuga mu kwezi ikuza. Nuko rero ncuti bakunze mari kumwe natwe mwakoze cyane gose yakoze gose Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Thomas yashize hamwe twempi tukabashimira ko mwari ko muratwumviriza. Nitwogenda tubatumiye mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo nk'ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igice saha 10 na 2 turaza kuza kubabwira amakuru azo bagezweho mu Burundi igice saha 1 n'iminota 30 naho aza kubara amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika na Lidiane Nahazwe tuzongereje nkaho twatanguriye mu Ranigwe kandi mugire indwi nziza.